Imumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinondo ni kinyarwanda ni Fidel Yongabo abaramutsa mugenzi wacu Alex Bigirimana dushikiza makuru yo hijya no hino ku isi.
Urakoze Fideli, turayahera muri Afrika ku makuru yerekeye umutekano. Abarwanyi b'abajihadiste barenga ijana barishwe n'ibitero by'indege z'igisirikare cya Nigeria mu ndwi iheze, nkuko amakuru ava mu bajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu yabivuze cyo ku munsi wa kabiri. Indege z'intambara za Nigeria zarateye ikambi zitatu z'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu mu karere ko muri Afrika y'uburengero ziri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria ku munsi wa mbere w'indwi iheze, nk'uko aya makuru abivuga. Amakuru ava mu iperereza rya Nigeria muri iyo ntara nyine yavuze ko bigoye gutanga igitigiri nyezina cy'abafuye, ariko abarwanyi barenga ijana ngo barishwe. Aya makuru avuga kandi ko banyaze umwasi imodokari 20 hamwe n'izindi zose zisigaye zaturiwe n'ibikoho bikomakomeye bigasambugwa n'ibyo bitero by'indege. Ahandi havugwa ibitero ku iterabwoba ni muri Mozambique. Abasirikare b'ico gihugu bafatanije n'inteko z'ibihugu byo mu karere barateye ikambi y'abaroberi iri mu buraruko bw'igihugu mu mpera z'indwi iheze, bicamwo 10. Ibi byavuzwe na Cristo Vayo Chume, umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Mozambique. Haruhande ya makuru igisirikare cya Afrika y'Epfo cyavuze ko ejo ku munsi wa kabiri kumwe mu nteko zacu yiciwe mu mutego watezwe mu ibarabara mu gihe cy'ico gitero. Iki gitero cyo ku munsi w'Imana cyakurikiye ibindi byabaye mu ndwi zibiri ziheze byakozwe n'abajihadiste mu mihana yo muri komine ya Makomia ni mu ntara ya Cabo Delgado ahagwiriye umwuka wa gaze. Ako karere kari mu bitero by'iterabwoba kuva mu 2017 ahamaze gufa abantu bashika 3,500 hamwe n'abarenga 800,000 bateshejwe ingo zabo. Muri Libya abimukira bashika 160 barafuye ku nkengera z'amazi inyuma y'aho ubwato barimwo buzamiye mu ibahari Mediterane mu ndwi iheze. Ibi byavuzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ejo ku munsi wa kabiri. Umuvugizi w'icyo kigo cya ONU gifite icyicaro i Geneve mu Buswisse, Safa Mseheli, avuga ko abimukira hafi 1,500 aribo bamaze gufira mu mazi muri ayo mayira aho uyu mwaka ugeze ubu. OIM ivuga ko abimukira 466 batabawe muri ayo mazi basubizwa muri Libya hagati y'amatariki ya 12 na 18 ukwezi kw'12. Ahandi abimukira bagize ibyago ni muri Maroc, aho ibimenyeshamakuru bya leta byavuze ko bashika 352 batabawe mu mabahari Mediterane na Atlantique mu minsi ine iheze. Igipolisi muri Maroc cyavuze ku munsi wa mbere ko muri uyu mwaka cyahagaritse abimukira barenga 12,200 batagira ibyangombwa cyongera gisambura imigwi 150 iri mu rudandazwa rw'abakora babimukira. Tukigumye ku mugabane wa Afrika, abashakashatsi hamwe nawo mu gisata cy'amagara y'abantu ku mugabane wa Afrika bavuga ko bababajwe cyane n'ivyavuzwe n'ikigo cya Leta Zunze za Amerika kijejwe kugenzura no gukinga indwara CDC mu funyafunyo ku rucanco rwa COVID-19 rwahinguwe n'ishyirahamwe Johnson and Johnson. Ikigo CDC mu ndwi iheze casavye ko incanco zokoreshwa gusa zoba izahinguwe na Moderna na Pfizer aho gukoresha urwa Johnson na Johnson. Ico kigo kivuga ko urucanco rwa Johnson and Johnson rushobora gutuma amaraso avura mu mitsi kuwarutewe. Uru rucanco rwa Johnson na Johnson ni rumwe muzikoreshwa cyane muri Afrika kuko rutegwa dozi imwe gusa kandi rudakeneye ubukanye burenze mu gushingurwa. ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Afrika y'Efu bwaramiremeshije abanyagihugu kuri urucanco atangaruka mbi rugira abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu ku mugabane wa Afrika bavuga ko ibyavuzwe n'ikigo CDC byabaciye intege mu twigoro barimo two guhimiriza abanyafrika kwiteza izo ncancu. Nayo muri Afghanistan ibimenyesha makuru bishika kuri 40% byarugaye kuva abatalibani bafashe ubutegetsi mu kwezi k'umunani. Abamenyesha makuru b'abakenyezi barenga ibice 80% nabo barataye akazi baromoka. Ibi biri mu itohoza ryakozwe n'ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières RSF mu funyafunyo y'Igifaransa. Mu bimenyesha makuru amajana 543 byari muri Afghanistan imbere y'umuzo w'abatalibani. Amajana 312 gusa nibyo byari bigikora mu mpera z'ukwezi kw'11. Abatalibani bagirizwa kuba basaba abamenyesha makuru kudakoresha abakenyezi mu gihe intara nka zose zari zifise niburiburi ibimenyesha makuru 10 byigenga. Ubuzimwe muri zo nta kimenyesha makuru na kimwe kiharangwa. Abategetsi b'abatalibani bakunze guhakana ibyo bagirizwa ko babangamira ubwigenge bw'abamenyesha makuru. Umuvugizi wa leta y'abatalibani Zabiuluha Mujahidi avuga ko utwigoro turiko turakogwa mu guha abajeje umutekano inyigisho k'ukuntu bo kwigenza ku bamenyesha makuru. Afghanistan yashyizwe ku mwanya w'122 kubo bangamira agateka k'abamenyesha.
Urakoze Aloysi Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu buyaga binini. Mu Burundi hatangujwe icese ku munsi wa mbere umugambi miranga abandi uje gufasha abarundi bantawo nitwora mu kubatunganiza imigambi y'iterambere kugira bave mu bukene barimo.
Ihangiro ryo mugambi no gukingira no gutegamiriza neza kazoza abene gihugu bose mu gushyigikira abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga, abagize impanuka z'akazi, abafite indwara zituruka ku kazi cyangwa mu gihe mu miryango babuze.
Uyo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru y'akarere tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutekano warasubiye kugaruka mu gisagara cya Goma ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'uruhagarara n'imyerekano vyabaye muri ico gisagara ku munsi wa mbere. Ugaruka rwateguye iyo myerekano rwiyamiriza ibintu bitandukanye biri mu bwicanyi n'ingingo yo kurungika umugwi w'abapolisi b'abanyarwanda mu gisagara cya Goma gufasha kugwanya ivyaha birengera imbibe. Ari Asanka araduha ibindi kuri inkuru.
Mu mujyi wa Goma amashuri, amasoko, amaduka n'ibindi byafunguye imiryango uko bisanzwe mu turere twose yaba ahatangiriye iyo myigaragambyo imajengo, ibuhene, indosho no mu bice byose by'umujyi. Ni nyuma y'imyigaragambyo yamagajwe n'amashyirahamwe y'urubyiruko yamagana ibikorwa bimaze iminsi biteza umutekano muke mu rasirazuba by'igihugu cyane cyane mu ntara ya Kivu ya ruguru. Habaye kandi kwamagana amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ko Kongo yasabye u Rwanda kohereza abapolisi kuza gufasha abagenzi babo mu gushakisha amahoro. Iyo myigaragambyo yatumye polisi ikoresha imbaraga n'ibyuka biryana mu maso guhagarika iyo myigaragambyo. Ubwo bushamirane bwatumye abantu bicwa nk'uko bivuga Aba Van Ang, umuyobozi wa polisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ku rubuga rwa Twitter, ambasaderi w'u Rwanda muri Congo Vincent Karega yanditse ko u Rwanda rudafite abasirikare cyangwa abapolisi muri icyo gihugu. Avuga ko amasezerano yashyizweho umukono y'ubufatanye ataratangira kujya mu bikorwa. Abari bahagarariye iyo myigaragambyo baravuga ko batari bucike intege kugeza igihe bari bugere ku byo bashaka. Aspirine Mwinuka ni umwe mu bahagarariye ishyirahamwe rya Ruca Africa RDC.
Turashaka ko amahoro agarukira muri uyu mujyi wa Goma.
Ikibazo cy'umutekano muke, ubwicanyi n'ubujura bimaze iminsi bivugwa mu mujyi wa Goma. Aserme Siangoma afite abana batatu hashize icyumweru atewe mu rugo bamwambura ibyo yari afite byose.
Twe turasaba ko Imana idufasha turangize umwaka neza gusa.
Mu cyumweru gishize hishwe umusore umwe wo mu ishyirahamwe rya Ruca, umuvunjayi n'abandi bantu basanzwe mu turere dutandukanye. Muri yaherekeje inara n'umujyi wa Goma byoborwa n'abasirikare Ali Asanka Darius ijwi rya Amerika.
Mu Burundi haravugwa umugambi mushasha witwa Mirankabandi. Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko ari umugambi uje gufasha Barundi bo mu bice bitandukanye na cyane cyane bantaho nikora kugira bave mu bukene barimo. Inkuru y'Idonido na Desire Atungimana.
Uwo mugambi Mirankabandi uzokoresha amafaranga yatanzwe n'ibanki y'isi yose angana na miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika, yaba miliyoni 300 amafaranga y'Amarundi azokora mu kiringo cy'imyaka 5. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe na ba musitanteri, babura matari, abakora mu bushiranganje bwo gufatana mu nda be n'amashyirahamwe akora mu gisata cy'imibano, yaramenyesheje icyo uwo mugambi uje gukora guhera mu ntango z'umwaka ugiye gutanga mu 2022.
Ihangiro ry'uwo mugambi ni ugukingira no guteganiriza neza kazoza abene gihugu bose mu kubafasha gushyigikira ubuvuzi bubereye kandi butavuna, mu kwitwararika indero y'abana mu mashure no mu kubarosa amikoro abasahiriza mu gihe bashyikiwe n'ingorane mu biringo bitandukanye bigize ubuzima bw'abantu, nko mu gihe bakitswe n'amagara, mu kwarika abibarutse, mu gushyigikira abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga, abagize impanuka z'akazi, abafite indwara zituruka ku kazi cyangwa mu gihe mu miryango babuze.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje abakora mu bisata by'imibano we no guteganiza kazoza abakozi ko bakora nabi akazi kabo, bigatuma harabaja mu bukene kandi ari ubivuye ko. Yabasabye kwitaho abo bajejwe no gukoresha neza uburyo bwabo batabishoboye bakabisa abandi.
Nibyo byarabananiye, nta kibazo. Murabimbarira muti byaratunaniye, hanyuma nze ndabikore. Turi kumwe kugira kanga namenyereye kubihembwa mwicaye. Umwaka ugira utangure uzo umwaka wundi. Naganda yabwiye. Byabananiye, nzoza kubyikorera kandi abo ndabakebuye. Nagira ndabwire ko ajya amahera mu ofise sayi wanyu sayi nesese sayi NPR sayi mituwere na mahera yabajya bakotije mwebwe murabakozi babo. Mutemeye ko babaha amategeko, nzobaserukira je ndabaha amategeko. Twe twaje kuba basuku babene gihugu, none dushaka badufashe. Ndababwire kugira wemere kubindongoza, banza wemere ko wishoboye, utishoboye taha.
Mu ishyirahamwe INSS rijeje gutekaniza kazoza abakozi basanga kugeza uno munsi hari abakoresha batarumva akamaro ko kuziganiriza abo bajejwe. Iyo ngeso mbi ituma harabugira ko ingaruka iyo bahuye n'ibibazo bitandukanye bituruka mu mirimo yabo ya misi yose. Bishikirizwa na Bukeye Dushaka Eric, umuyobozi ajejwe ivyigwa muri INSS, asaba abajejwe intwaro kubafasha kugira ntihagire umukozi n'umwe abaho ataziganirizwa n'umukoresha wiwe.
Twagaye mu dutahure turafite amajanse akorera mu ntara, tuzosaba rero abashefu d'aja baze kurabanya kababura amatara babajyanye urwo rutonde mudufashe abo bantu b'abanywanyi, kuko dutegereza kududa cya gitigiri tukaza ku 10,000 kaduga imbere. Mwumvise abanywanyi ko ari desandubuzumire umunsi twashaka ku 10,000,000 na zingahe n'abandi biyongereho, kandi bishayifasha n'ubutunzi bwa INSS bwisununura mbere na kagapanse tugashaka kujugunya twe nawo kava.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabye ashimitse abajejwe intwaro n'abakora mu gisata cy'imibano gukura amaboko mu mpuzu kugira abageze mu zabukuru, imfuvyi n'abantu aho nikora bafashwe mu bigaragara. Yamenyeshe ko igihugu kitazoba kiratera imbere mu gihe kizoba cyuzuye amarerero y'imfuvyi, abagenda barasegerereza n'abageze mu zabukuru batagira ikibasahiriza. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Leta ya Tanzania ivuga ko impunzi z'abarundi zibangamiye inyamaswa mu ishyamba rikimeza ryegereye ikambi ya Nduta na Nyarugusu yitwa Moyo Wosi. Abarenga 37 baramaze gufatirwayo mu gihe kitarenze amezi 10 arangiye. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu James Jovin ari muri Tanzania.
Ivyo vyemezwa na bwana Deogratias Nyakwani, umuyobozi mukuru w'ishyamba ry'ibikoko riri hafi ibirometero 5 uvuye mu nkambi ya Nduta mu nama n'abarinzi bajejwe kurinda iryo shyamba. Yabereye muri komine Kibondo aho bariko barigishwa mu bijyanye no kurinda ayo matungo ya leta. Bwana Nyakwani yavuze ko muri icyo gihe nyene bafashe inkoho 16 z'abagizi ba nabi bakoresha mu kurasa ayo matungo ya leta ya Tanzania. Izo mpunzi 37 indwi nazo zikaba zifungiye mu gasho ahitwa Nyamisivya komine Kibondo. Yavuze ko leta irimo gukora isakwa rikomeye ry'abagizi ba nabi harimwo impunzi zagirizwa kwica ibikoko bibarizwa muri iryo shamba, harimwo ingeregere, imbogo, imvubu hamwe n'ibindi bitandukanye.
Lakini uwepo wa makambi ya wakimbizi jirani na hifadhi yetu, tuna kambi ya wakimbizi Nduta, lakini pia tuna makambi ya wakimbizi ya Mjusu. Hizi zote haziko mbali sana kutoka kwenye mpaka wetu.
Kuba hari ikambi zibiri z'abarundi zegereye ishamba cimeza ry'ibikoko moyo wose ni kibazo gikomeye. Kenshi harabinjira bakica amatungo ya leta kandi bibugije. Ubwiyo mpamvu turimo gukora isakwa rinini, turasavye impunzi gukurikiza amategeko abasaba kudasohoka. Kuva mu kwezi kwa mbere gushika ubu tumaze gufata impunzi 37 hamwe n'inkoho bakoresha zishika 16.
Mfano toka mwezi Januari mpaka sasa tumekamata warundi 37.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo zivuga yuko hanini ikibakura mu nkambi ikibazo cy'inkwi no kurondera ibiribwa bibafasha gukabukanya ubugari bwa buri munsi baronswe.
Yewe ndaragize ikibazo aho umugabo wanje afungiwe bamumaze kumufunga kwa kweri, naragiye gusenya ngiye gusenya cyane nagirane barampiga bagomba kunyica, ariko kimwe gusa muri abo baguma kumpiga kunyica muri umwe aho hantu ndari nagiye gusenyera hake haje umwe arambwira yuko muveho nyaruka ndavayo n'ingoga kwace duhurira mu nzira ndarirutse muri iyo minsi ndamaze iminsi ngwaye zituma
buri kumwaka utashye impunzi z'abarundi zirenga gato 20 zirikigwa nyuma y'ikambi abarenga 30 barabura irengero mu gihe abarenga 70 bafungirwa mu gasho bazira kujya inyuma y'ikambi mu bitegire bitangwa n'igipolisi komine Kibondo. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu Burundi ibitegiri by'abakobwa b'impunzi z'abarundi babyara bakiri bato batarashikana imyaka 18 bibandanya kwiyongera mu Rwanda cyane cyane mu bisagara. Ingaruka za mbere no guheba amashure no guhebwa n'imiryango yabo. Pierre Claver niyo nkuru Raduido Nido kuri iyo nkuru.
Ariko navuze sinyi ndayikura mwese nkapfa biragenda gusa ndavyakira nka yuko wenda buzima buzokomeza.
Uyu ni umwe mu bakobwa b'abarundi kazi yihunganye atari kumwe n'umuryango wiwe. Weco kimwe n'abandi bagenzi we bahuye n'ingorane zo kuvyara bakiri bato, bavuga ko bigoye kwakira ubwo buzima bushasha bwo kurera umwana, kandi nabo baba bagikeneye kuregwa n'abavyeyi. Barasigura ibituma bikuru bikuru bitera inda z'indaro muri ubwo rwaruka.
Ubukene havugamo ubuhunzi, havugamo kuba umuntu agufise ko ububasha ari mu kazi cyangwa mu ishuri. Nabyo bifite gatonga, sinari nzi ngo kuba umubyeyi bimeze gute, biragenda gute. Odonko nta rwari nzi nti umwana ndamukunda gute, kuko nanjye hari urundi rukundo nayo nkeneye ku babyeyi.
Ingaruka za mbere bagira ni uguheba amashuri, gutabwa n'imiryango, kurabwa ribi mu kibano n'ibindi.
Ugasanga bakwitse indaya, umwana yananiranye kandi atari ko wari unameze, watwaye inda y'ikinyendaro, impinduka igitutsi, yabaye indaya yarishushanyaga, yumvaga nk'ibyo. N'amashuri yanjye rigafeta kuko nicaye imyaka 2 nasubira ku ishuri nkajya gushaka ahantu akajya hatura umwana ntacyo washobora.
Icyo bikoze barahuriza ko naho bigoye umwana yavutse we wataruhara aba abifisemo, kandi ko abwirizwa kwitabwaho.
Every morning ndabyuka nkabona tugomba kubaho neza, uko ntawe yagomba kwiga amashuri nk'iyi kabone icyo kurya akambara. Turi abantu turashoboye, n'abana bacu bakeneye kurerwa bakigaragara muri sosiyete. Ntavuga ati dore umwana utagira se, dore wa mwana ikinyendaro, mubakire nabo n'abana, natwe turi abakobwa turashoboye ejo n'ejo bundi twateza imbere igihugu.
Bamwe muri bo ndetse baragiye hamwe mu gisagara cya Kigali bagira ishyirahamwe ribahuza kugira baje bararemeshanya, nk'uko Aline Munezero yashoboye kwegeranya abatari bake abivuga.
Abana bacu bamenyane, tugenderanire, kubera kenshi usanga imiryango yaradutaye yaratwibagiye, bigatuma rero bihebura canke baja mu busambanyi batwaye nabo bana, baca bigisha abana babo abahetse ingeso mbi. Kuko turi hamwe ashobora kumusigaranira nka jewe nkamusigarana, akaja gukora yataha ku mugoroba bakamuhitana, tukaba dufashije uwo mwana akumva ko ari mu muryango atatawe.
Bamwe mu bavyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko ikibazo c'ubukene ari co nkwezi y'amarere mu rwaruka, cane cane abakobwa b'impunzi. Banura ubwo rwaruka kwirinda kugwa mu nyosha mbi nyabuna bakabumbwa na duke bafise. Agnes umwe muri abo babyeyi ahamagarira abakobwa babyariye iwabo kutiheba ahubwo bakiyakira bagasubira kubananya ubuzima naho bigoye. Izo manoro nizo n'ishyirahamwe Caritas rikorana n'ishengero Katolika ritanga mu gusaba abana bakiri bato kwirinda kugwa muri izo ngeso mbi. Kubamaze kwibaruka Caritas ribereka ko hakiri amahigwe yo kwiteza imbere nk'uko bisegurwa n'umufasoni Esteri yigisha bene abo bakobwa kuja mu makoperative mu ntara ya Majepfo y'u Rwanda kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Agahera ku gishoro gitoya agahera ku bushobozi bukeya bugenda buza buhoro buhoro kuko n'abandi bose muri sosiyete nta handi handi babukura ntabwo ubwenge baba babutwaye. Ashobora guhera ku dufaranga duke ashobora guhera no ku gishoro cy'abana abantu uburyo n'amaboko kizere mbere na mbere nabyo ni igishoro
abantu 10 angahe
birakunda cyane. Icy'ingenzi nuko ubu ufite vision ukagenda wongera
amashyirahamwe nk'iry'abarundi FMV Forum pour la mémoire vigilante rifadikanije n'iry'abanyamerika Coalition internationale des sites de conscience yahisemo kwigisha abakobwa bagize izo ngorane kutiheba. Ferdinand Ayiragije aserukira imbere y'amategeko FMV arasigura intumbero y'inyigisho zabo.
Twashatse ko bagira icyizere hanyuma icyo cyizere baheze nabo bongere bakiyeme mu bana babo.
Hari n'uwabwiye ishuri rya Amerika ko yahinduye umugambi mubi yarafitiye umwana Gibungenze kubera impanuro yahawe muri bene izo nyigisho.
Yewe narifite umugambi wo kuba nayikuramo ariko ubu ngubu numvise atari njye njyenyine umugambi mubi nawe uhagaritse cyangwa nta kibazo.
Na ibitegire vyabo bigeme bigoye kumenyekana umuhari w'abakenyezi b'abarundikazi inamahoro wemeza ko ashoboye guharura barengije na 50 mu myaka ibiri. Amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi yiyemeje kuba hafi abo bakobwa babyariye iwabo kugira ngo agateka k'abana bavutse kubahirizwe nko kwandikwa mu bitabo bya leta. Aya ndetse yabyigiye ijwi ry'Amerika ko binakenewe azofasha kugira uwateye inda umwana akiri muto akurikiranwe imbere y'amategeko geko mu gihe byoboneka ko yamufashe ku nguvu canke yamubesha akoresheje amaronko. Pierre Clavé ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mu mwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri cyahise no mu bihe tugezemmo mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 12 mu 1988 indege ya kompanyi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwaga Panam yaturikiye hejuru y'umujyi wa Lockerbie ihitana abantu 270. Byagenze bite? Ingaruka ni izihe? Nibyo tuganiraho muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikano. Boeing 747 Panam 103 yari ivuye i Frankfurt mu Budage yerekeza i Detroit muri leta ya Michigan mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabanje kuruhukira i Londres mu Bwongereza, yari kongera guhagarara gato i New York mu burasirazuba bwa Amerika mbere yo gukomeza urugendo rwayo. Panam 103 yahagurutse i Londres maze hashize nk'igice cy'isaha iri mu kirere nka saa moya y'ijoro ku isaha yo mu Bwongereza iturikira hejuru y'umujyi wa Lockerbie muri Ecosse, kimwe mu bihugu bigize ingoma y'Ubwongereza United Kingdom mu Cyongereza, irashwanyagurika. Abagenzi bayo 243, abaderevu n'abakozi bayo 16 bose barapfuye. Ibimanyo byayo byahitanye kandi abaturage 11 byagwiriye ku butaka. Bityo abantu bose hamwe bazize Panama 103 ni 270. Nk'uko tubisanga ku rubuga FBI.gov rwa FBI, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cy'ubugenzacyaha, 190 muri bo bari Abanyamerika. Kubera iyo mpamvu no kubera ko indege yari Inyamerika, FBI na CIA, ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bihutiye gukora anketi baza kwemeza ko Panama 103 yaturikijwe n'igisasu abaterabwoba bari bayitezemo. FBI ivuga ko yafatanyije anketi na polisi z'Ubwongereza, Ubudage, Autrichia n'Ubusuwisi kandi ko yabajije abantu barenga 10,000 mu bihugu bitandukanye. Naho CIA ku rubuga rwayo CIA.gov ivuga ko yakoze anketi mu bihugu birenga 40 kandi ko yabajije abantu barenga 15,000 yashoboye gukusanya n'ibimenyetso 180,000. Anketi zimaze imyaka 3 mu kwezi kwa 11 1991 Amerika n'Ubwongereza bemeje ko abantu babiri bari mu bayobozi bo mu nzego z'ubutasi za Libya, Abdel Basset Al-Mohamed Al-Magrahi na Ramen Khalifa Fima bari inyuma y'iturika rya Panam 103 basohorera icyarimwe impapuro zo kubata muri yombi. Urubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruvuga ko icyo gihe Amerika yaketse ko kwari ukwihimura igitero cy'indege z'intambara zayo mu kwezi kwa 4/1986 i Benghazi n'i Tripoli muri Libya, igitero cyahitanye umukobwa muto wa Gaddafi n'abandi baturage ba Libya bagera kuri 40. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bakoze ibishoboka byose kugira ngo babone kandi baburanishe Mohamed Al-Megrahi na Khalifa Fima, ariko Libya yanga kubatanga. Barakomeje bagirana imishyikirano ariko basaba n'umuryango w'abibumbye gufatira Libya ibihano. Nyuma y'imyaka 8 mu kwezi kwa 4/1999 umuyobozi w'ikirenga wa Libya Muammar Gaddafi noneho yemeye kubatanga. Impande zose zumvikanye ko agomba kubaha ECOS kuburanishwa n'amategeko abacamanza n'abagenzacyaha ba ECOS kandi bakaburanira mu gihugu kidafite aho kibogamiye. Bahisemo Ubuholandi nabwo burabyemera, burabafata, burabafunga. Urubanza rwamaze ibyumweru 40 maze mu kwezi kwa mbere 2021 urukiko rwemeza ko Abdel Basset Ali Mohamed Al-Megrahi ahamwe n'ibyaha by'ubuhotozi rumukatira gufungwa burundu. Naho Al-Amin Khalifa Fima rwavuze ko ari umwere ahita arekurwa asubiriwe muri Libya avuye rero mu Buholandi. Mohamed Al-Megrahi yarajuriye ariko urukiko rumutera utwatsi mu kwa 3/2022 ruvuga ko impamvu zose atanga zidafite ishingiro. Bukeye ECOS yahita imutwara imukura rero mu Buholandi ijya kumufungira mu mujyi wayo witwa Glasgow. Mu 2009 abaganga bavuze ko Al-Megrahi arwaye cyane kanseri iri hafi kumuhitana. ECOS yamugiriye impuhwe iramufungura iramureka asubira iwe muri Libya. Yitabye Imana nyuma y'imyaka 3 ku itariki ya 25/5/2012. Naho mugenzi we Khalifa Fima aracyariho. Ijwi rya Amerika. Ibya Panam 103 ariko ntibyahagarariye ku rubanza rwonyine gusa. Mu 2003 Gaddafi yemeye uruhare guverinoma ye yabigizemo kugira ngo Loni na Amerika bamukurireho ibihano. Yemeye guha impozamarira y'amadolari $10 million buri muryango w'abindege yahitanye bose. Yose hamwe yari amadolari $2,700,000. Gaddafi yishyuye kandi icyahoze ari kompanyi Panam amadolari $30 million. Mvuze icyahoze kuko Panam hagati aho yahombye ifunga imiryango yayo imyaka 3 nyuma y'indege yayo Panam 103. Ku rundi ruhande anketi zarakomeje. Noneho nyuma y'imyaka 32 mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize w'2022 uwari minisitiri w'ubutabera akaba n'umushinjacyaha mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika William Barr yatangaje ko yasohoye impapuro zo guta muri yombi undi munyalibiya wa gatatu witwa Abu Agela Masud Kerr Al-Marimi, nawe wahoze ari mu buyobozi mu nzego z'ubutasi za Libya ku ngoma ya Gaddafi. Amerika irega Al-Marimi ko ari we wakoze kandi ashyikiriza abaterabwoba igisasu cyaturikije indege Panam 103. ariko ntaratabwa muri yombi. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije.
Nshuti banywanyi, naha ya makuru y'aka kanya garukiye, mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe, mubandanya kumviriza radio yanyu, Ijwi rya Amerika.